imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Edri Rwema. Ikaze mwese makuru yacu kuri iyi saha. Muri Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo, abatwa baratakambira leta kubaha amasambu yo gukoreramo imirimo y'ubuhinzi.
Tubayeho nabi, abandi bafite ibitanda byo kuhinga imitseri bakimbura, natwe twifuza imirima ko twoyironka, natwe duhinge tubeho neza tuvye amaisha meza, lakini iyo mirima ntayo tugira. Tubayeho nabi kubera baturenganya.
Uwo ni umwe mu batwa batuye muri teritwari ya Fizi muri Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo. Iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya gato, mugume ku maradiyo. Aya makuru reka tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na Aloise Bigirimana.
Urakoze Edi, kandi ndakuramukije. Abanye Canada babiri bakora amatohoza ejo ku munsi wa mbere niho bafata urugendo rubashikana muri Irani kuraba ibisigarira hamwe n'agasanduku kirabura kabika amajwi vy'indege ya Ukraine yakorowe na misile mu ndwi iheze, bikaba byashikirijwe n'abategetsi. Abandi babiri bazobasangayo mu misi canke indwi ziri imbere, batumwe ko na Irani gufasha kumviriza amajwi muri ako gasandugu no gusuzuma isigarira vy'iyo ndege mu ntumbero yo kumenya nimba yararashwe ku bushake canke mu kwihenda. Iyo ndege ya Ukraine yo mu bwoko bwa Boeing 737 yarashwe na misile y'igisirikare ca Irani imaze umwanya muto ihagurutse. Ku munsi wa gatatu hafa abayirimwo bose 176, harimwo n'abanyekanada 57. Umushikiranganji w'ubutungane hano muri Leta Zunze za Amerika, William Barr, yashikirije ko abasirikare 21 ba Arabia Saudite bari mu nyigisho za gisirikare hano muri Amerika barungitswe iwabo. Ni nyuma yaho mu kwezi guheze mugenzi wabo arasiye abasirikare 3 ba Amerika bariko barabaha imyimenyerezo mu kambi ya gisirikare cha Pensacola muri Leta ya Florida. Mushiranganje William Barr yaremeje ko cyari gitero cy'iterabwoba. Ibiganiro vya mbere hagati y'abakuru b'impande zibiri zishamiranye muri Libya byarangiye jo ku munsi wa mbere i Moscow mu Burusiya. Mushiranganje w'Uburusiya jeje imigendranire n'ayandi makungu yashikirije ko habaye intambuko zishimishije zatewe inyuma y'umunsi umwe ihagarikwa ry'imirwano rishizwe mu ngiro. Izo mpande zibiri ntizashoboye ariko gusinya amasezerano nk'uko byari bitekanijwe ejo ku munsi wa mbere. Ibindi biganiro byaciye byungururizwa kuri uyu munsi wa kabiri. Ibyo biganiro bikaba biriko birafashwamwo n'igihugu cya Turukiya hamwe n'Uburusiya.
Washington, ijwi rya Amerika.
Leta Zunze za Amerika yifuza kugabanya abasirikare bayo bari ku mugabane wa Afrika nk'uko byashikirijwe n'abategetsi b'igisirikare cya Amerika. General Mark Milley arongoye igisirikare cya Amerika abishikirije mu gihe Perezida Donald Trump asabiye ko inteko za OTAN zikora ibirushirije mu karere k'ubuseruko bwo hagati. Ni mu gihe kandi Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron agiraniye umubonano na bagenzi we ba Burkina Faso rwanya iterabwoba ku mugabane wa Afrika. Amerika ifise abasirikare bashika 70,000 ku mugabane wa Afrika bakorana n'izindi nteko za Afrika kugwanya intagondwa zikora iterabwoba cyane cyane muri Somalia. Abandi 200,000 bariko baratine vya Afrika. Inama nshingamateka ya Israeli yaremeje ejo ku munsi wa mbere gushiraho umugwi w'abashingamateka uzofata ingingo nimba umushikiranganji wa mbere dahangagwa ntabashe gukurikiranywa ku vyaha yagirizwa byo kurya ruswa. Mu gihe uwo vyemeza, uwo murwi uzoca ubirungikira inama nshingamateka yose ikoranye ikazovyemeza canke ikazobihakana. Netanyahu ntashobora gucirirwa urubanza ikibazo cyo kudahangarwa kitavuye mu nzira. Ni mu gihe kandi afite icyizere cyo gutahukana intsinzi mu matora y'igice cya gatatu y'umushikiranganji wa mbere ateshwe mu kwezi kwa gatatu.
Washington, ijwi rya Amerika.
igisirikare cha Afghanistan gishikiriza ko cyasambuye ibiro bya Duane abatalibani bahora batorezamwo amatagisi mu gitero cyabereye mu manuko bushira uburengero bw'ico gihugu. Umuvugizi w'igisirikare cha Afghanistan Fawad Ali wahora uharonkera buri munsi amafaranga arenga ibihumbi 38 by'amadolari y'Abanyamerika kuri ivyo biro mu ntara ya Fara.
Arakoze Aloys Bigirimana utugejeje amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwumva ni radio Ijwi rya Amerika, twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 1922. Mushobora kandi
iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Amakuru yacu avugwa mu karere reka tuyahere mu Rwanda, aho bamwe mu bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka bavuga ko babanje gutinya gufata urukingo rwa Ebola kubera ibihuha barwumviseho. Abashinzwe gukingira baravuga ko nibura buri munsi abantu 120 bikingiza ku bushake. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda.
Aramakuru yasohotse yabo muri Kongo bavuga yuko ngo niba ari kinsha sanga araba basiteye ngo bahita bapfa nyine nazo twamaje twagira ubwoba ariko twe turi kubona ndangaruka nyine.
Uyu ni umwe mu Banyarwandakazi bakora ubucuruzi buciriritse bambuka umupaka Goma Rubavu umunsi ku wundi. Aravuga ko amakuru bumvise ku nkurikizi z'urukingo rwa Ebola yamuteye guseta ibirenge ntiyahita yikingiza ubwo iyi gahunda yatangizwaga mu kwezi gushize dusanze amaze guterwa urushinge. Ni ikibazo ariko yarahuriyeho n'abandi nk'uko babyivugira.
Impamvu abeshi bari kuza nuko mu gitondo baje bakababaza agakarita ko kwa nyine ko kwikingiriza. Niyo mpamvu twabishishikaye kuza kubwira ngo hari tujye twambuka ndakibazo dufite. Twaje mu gitondo baratubaza ngo nituzane agakarita ko twikingirije, twese rero turakaburetse ko baturetse nyine urukumva ashaka ari kuza bakamukingira ndakibazo.
Nibyo danange naratinye, nange naratinye, nabonye inzego za leta ziri kwikingiza nange nibwo nabitinye. Nyutse ndavuga ati ibintu abayobozi bari gufata nanjye nago nabyanga, niyo mpamvu nahise njya kwikingiza.
Ariko birashoboka ko mu minsi iri imbere bazaba batari ikingiza bazajya babasubizayo.
Byashoboka nyine bitewe n'uko twageze saa 12 nyine bamanza kuduhagarika, ariko byageze ngasamuya nyine baduha amajeto bisanzwe, ariko wari ukuza indego nyamukuru wari ikingije tiho yasubira inyuma ujye kwikingiza. Ariko byageze nyuma baratureka, ndi kubona hano hari abantu benshi turi kuza dufite ubushake. Nanjye nirirwaga hano nari narabinegirije, ariko naje kubifata mbyemeye nyine ndikunze.
Ngibi bimwe mu byo babwirwaga biba ku muntu wahawe urukingo rwa Ebola byatumye badahita bihutira kuruterwa. Ariko nyuma yo kwikingiza basanze amakuru bahabwaga ari ibinyoma.
Abantu bakajya bavuga ko rugira abantu hingaruka ngo abantu ngo bashobora kugira uruhara ngo nyuma y'imyaka 9 ngo nta ngo udashobora kunywa ngo agacupa ngo warutewe. Noneho twebwe rwaraje hano ku mupaka ruhageze turikingiza, ariko izo ngaruka nazo twabonye twasanze ari ibintu by'ibihuha. Bose nge nararurangije ndangije kurufata ngenda nkora imirimo yanjye. Mpari gare ryanje njya muri Kongo ndagaruka ndarya ndanywa ndaryama ndasinzira nta kibazo nagize. Nta n'uwonaye numva wagize ikibazo mu bantu barufashe, ari mu banyobora, ari mu bantu banyura ku mupaka, nta muntu numvise wigeze agira ikibazo cy'urwo rukingo.
Nibyawe na po twajyaga tubinegira ijango na pongitera ingaruka, ariko tubikora tubikunze. Nibi rero tugomba kubikora tubikunze kuko ni ukwiteganyiriza ejo hazaza hanjye. Ndajya mbakusanya mbabwire uko urushinge rwa Ebola ari urushinge rusanzwe twese tugomba kuzita tega kuko nyine n'urukingo rudufite akamaro mu mubiri wacu.
Bose leta yakwemera ko igihugu cyose kicwa n'indwara y'urukingo agahomba abantu bangana gutya? Ke ntabwo nigeze mbyemera, reba nkanjye ndi umukecuru ariko nabyubahirije.
Projet San Francisco isanzwe ikora ubushakashatsi ku ndwara z'ibyorezo niyo yahawe inshingano zo gutangiza inkingo. Uwamwezi Ana ni umwe mu baforomokazi barimo gukingira abantu, avuga ko ibyo abaturage bagenda bumva ari ibihuha ntaho bihuriye n'ukuri.
Kuva twatangira nirango twatangiye mu mpera z'ukwa 12 kugeza ubu ngubu nta ngaruka idasanzwe twari twabona cyangwa twumva kuri urukingo. Ibyo abaturage bavuga rero ni ibihuha, bavuga ibintu byinshi bitandukanye ngira ngo wenda namwe murabizi, ariko ni ibihuha. Ingaruka zigenda zibaho gake gake ku bantu baduhamagara nimo kubabara umutwe agacika intege akagira umuriro umuntu wese dukingiye rero tubwira yuko yuko agomba kuba afite umuti w'umuriro n'izindi nkingo zose zisanzwe zikora
uretse abana bari munsi y'imyaka ibiri kimwe n'abagore batwite abandi bose babishaka barahagura urukingo rwa Ebola ku buntu abashinzwe ibikorwa byo gukingira bavuga ko abantu bake yabakira ku munsi ari 120 buri muntu ahabwa inkingo ebyiri zitangwa mu byiciro bibiri iyo umaze guhabwa urukingo rwa mbere uhabwa urundi nyuma y'amezi abiri uru rukingo rwa Ebola rurimo gutangwa rwakozwe na kompanyi y'Abanyamerika Johnson & Johnson ikora imiti bivugwa ko rwakorewe igerageza ku bantu 600,000 ndetse ko rwagaragaje kugira ubuziranenge buhebuje abantu 200,000 biganjemo abo mu turere twa Rusizi na Rubavu nibo bazahabwa urukingo ku ruhande rw'u Rwanda mu gihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hazakingirwa abagera ku 500,000 biganjemo mu duce twa Beni na Butemba hagaragaye iki cyorezo nabo mu mujyi wa Goma bakuru ubucuruzi bwambukiranye imipaka mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo gutangura urukingo birakorerwa kuri bimwe mu bigo nderabuzima no ku mipaka mu turere twa Rubavu na Rusizi kimwe n'ahandi hatoranyijwe mu gushyira mu bikorwa iyi gahunda Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Jeudi America.
Imibiri y'abantu barenga 250 imaze gutaburwa muri zone ya Kamenge majyaruguru y'umujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi bibaye nyuma y'ukwezi komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge imaze ishakisha imibiri y'abantu bahambwe mu cyobo rusange mu mwaka w'1994. Ni inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika dusomerwa na mugenzi wacu Desire Tungimana i Kigali mu Rwanda.
Kwa chumu gisevere chuno wa mbere chukugururira bose kugira baje kuraba ibisigarira by'abantu bimaze kuzugwa aho hahoze hari isoko n'ingoro y'umugambwe badasigana byaranzwe n'amarira menshi uno mukenyezi yahumutse ku byambagwa by'abajyango biwe aheruka bakiri bazima mwaka w'1994 iruhande y'uwo mukenyezi hari abandi bavuga ko babuze ababa icyo gihe bihanganye bashikiriza ko hogira igikorwa kugira ibyabaye ntibikomeretse imitima y'abasigaye uyu n'umwe muri bo
ibi bintu birababaje kuvyumva no kubibona ariko nuko intumbero mbona bo biha nuko byohe icigwa n'abasigaye kugira ngo bibafashe kubana mu muco ariko hatabayemo kwihorana niko je no bifata urabona hariho benshi twabuza abantu tutababonye irengero iyo bishitse rero ukaza bumva nk'ibi byabaye bashobora kuza hari igihe ucibuka impuzu yari yambaye cyambure ntubuki yibuka biritegerezwa kubabaza mu mutima ariko bikaca bisaba uko haba umuntu kwihangana
ababuriye babo mu ntambara zabereye muri zone Kamenge bifuza ko ivyabaye bitosubira nzotunga icimpaye Jafa ari mu babuze afishisha saba cokogwa muri rusangi kuri ivyo bisigarira vy'abantu bikiriko birazugwa
je mbona nitubaye muri kabagende je igikuru muri vyose je mbona bogira ikigandaro kivunga hanyuma tugasabire ni kigongwe abantu abajejwe ibintu by'Imana bakadusabiye ku Mana igisabisho hanyuma ibintu bigahera tukabandana tu baho ku mutekano nangere
umugwisevere wugururiye imiryango kuri no wa mbere uwo wese yipfuza kuraba ibikorwa waranguye muri kino kiringo cy'ukwezi kumwe icegera cy'uwo mugwi ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye no kunywanisha no wa Clement ni nziza atanga icegeranyo c'ivyaranguwe
byari bimaze hafu kwezi none twabirangije dusanze hariho ibisigarira by'abantu batari bake bashobora kuba barishwe bagatabwa mu kinogo kimwe ahandi ugasanga abantu bahambwe umwumwe kwiwe ahandi ku makuru duhabwa bakatubwira ko hariho n'abantu kubera abantu babiciwe ngaho muri quartier ya Kamenge barashobora kubera bataronka umwanya wo kuja guhamba mu matongo asanzwe yemewe n'amategeko bagafa kubazana ngaho ko vyihuta n'uruvange rero rw'abantu bashobora kuba baraguye hano barashika ku gitigiri cya baba 250 n'170 ni hagati yaho
kubibaza nimba kugururira bose kugira baze kuraba ibyo sigara by'abantu bidashobora kuzura kaboze muri seve barabihakana icegera cy'umukuru w'uwi avuga ko hari bitekanijwe kugira ntihabihahamuka kuri bamwe
twarategekanije igikogwa cyo gufasha abantu baba bashikiwe nihahamuka kubera babonye uwabo aho yaba yaratawe bifatiye nko ku mpuzu cyaje ibindi yari yambaye icyo gikogwa kirakogwa kandi ahantu hose tugikoreye nk'uku turagitegekanya kugira ngo ntihagire umuntu asubira guhahamuka kubera ibintu asubiye kuyibuka afate kubyo abonye bituma aca yibuka amabiyo barashikiye uwiwe ico gikorwa kiriko kirakogwa twaragitegekanije ntungaha kirahari
kwerekana ku mugaragaro ibyo bisigarira by'abantu bahambwe mu kivunga bifise akamaro mu bijanye no kumenya ukuri kuvyabaye no kunywanisha no wa Clement nziza atangi siguro
ibintu bidufasha twebwe nk'abarundi kugira ngo tumenye ibyabaye muri kahise abashaka kushobora kumenya neza ingene ibintu byagenze bamenye bafise ibimenyetso cy'ingene ibyabaye muri kahise byo byarabaye kandi bifashe nabantu bashaka kuba bavuga bati twebwe nituzaha abantu bagiye nituzi iyo bahereye ya migenzo yose abarundi basanzwe bakorera umuntu yitavye Imana babikore mu buryo busanzwe bwemewe n'imigenzo y'ikirundi
umugwi severe umenyesha ko ico gikorwa cyo kuzura bisigarira by'abantu bahambwe mu kivunga kigiye kubandaniriza no mu zindi ntara z'igihugu ugasaba uwo wese afise inkuru zahari ivyo binogo rusangi kubimenyesha uwo mugwi icegera cy'urongoye mugwi severe akavuga ko inyuma y'ikiringo c'imyaka ibiri umugwi uzoshira habona ibizaba byavuye mu matohoza kubagirizwa ubwicanyi bwabaye kuva Burundi bwikukira gushika mu mwaka w'2008
wakuwe mu bihugu by'Abarabu mu bucuruzi bukorerwa abantu ukaba yasubijwe mu gihugu cye cy'amavuko anyuzwe mu gihugu cya Uganda aremera ko yakorewe ibyaha bitandukanye birimo no gusambanywa ku ngufu abaye uwa 30 usubijwe mu Burundi muri ubwo buryo mu gihe cy'imyaka ibiri bikishijwe akishijwe mu gihugu cya Kenya na Uganda amashyirahamwe y'Abarundi aharanira uburenganzira bwa muntu muri ibyo bihugu byombi afasha niyo afasha abo bantu abahinga barwanya ubucuruzi bw'abantu mu karere k'ibiyaga bigari bemeza ko ubwo bucuruzi bumaze kurenga urugero ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claven iyo nkuru ikigali mu Rwanda
Uwo murundikazi yashikanwe mu Buganda kundwa iheze yirukanywe akuwe mu gihugu ca Arabia Saudite mu mashirahamwe yigenga y'abarundi akorera mu Buganda yamwakiriye harimwo MIRPD rigwanya ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini Jean-Claude Sinzinkayo ariramutswa avuga ko mu matohoza bakoze basanzwe umukobwa yagarumwe yarataye ubwenge kubera amabi y'ubwoko bwinshi yakorewe
Emerine amabi yakorewe wenyere ubwiwe umutima nturasubira hamwe ntararonka mure ibipimo byo kwa muganga bizokwerekana ko yakorewe amabi arayafatiye ku gitsina arayafatiwe ku gukubitwa cyangwa kugirwa nabi nimba ari bindi bintu baba baramuhaye yanyoye cyangwa yariye byatumye ubwenge bwiwe buva ku gihe umuntu ntashaka kuja muri Arabia Saudite akomeye ngo agaruka adakomeye atari uko hari amabi yakorewe
ubu uwo mukenyezi yari yasubijwe mu Burundi akaba yacikiye mu kigo cakira abafise ingorane zo mu mutwe aho bita kwa Rujanti mu Kamenge mu mwaka w'ibihumbi 2018 hari abandi barundikazi bafatiwe muri Kenya bagiye kudandazwa mu bihugu by'Abarabu nyene nabo bace basubizwa mu gihugu c'amavukiro ishyirahamwe ry'Abanyakanada rigwanya urwo rudandazwa mu karere k'ibiyaga binini ryitwa Justice and Equity rivuga ko iyo ngendo yo kudandaza abantu cyane cyane abakobwa n'abagore yimonogoje Florence Boivin atwara iryo shyirahamwe
La jeunesse est elle qui est visée en premier donc il faut vraiment
atugaruka n'urwo rubangamiwe hanini amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu mu Rwanda baragerageje ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza mu matohoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa harabajanwa mu busambanyi harabaja gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima birakomeye kuko hari n'abantu ku isi bibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha ku mwaka uheze igipolisi c'u Burundi cavumbuye hagati mu gisagara ca Bujumbura ahacishwa bene abo bantu bajanwa mu rudandazwa rw'abantu nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye
igipolisi cyaciye kihafatira abantu babiri b'abagore bagomba kuja kudandazwa gicakira hafata n'izindi mpapuro z'inzira 27 zishasha kandi z'ukuri hamwe n'impapuro 30 zo kwa muganga izi abagomba gufata ingendo zo mu bindi bihugu baba barondera bita carte jaune muri izo zibiri nizo zayizukuri kirafata kandi ni mashini nyabwonko iryo vuriro rikoresha mu gukorera ivyo bintu abo bantu
amashyama akunze gufasha bene abo bakenyezi gusubizwa iwabo iyo bafatiwe mu Buganda canke muri Kenya bahanura abavyeyi gucungera neza abana babo cyane cyane b'abakobwa literakamo abo bakobwa nabo kuhagabira amareta nayo agafata iya mbere mu kugwanya ubwo rudandazwa
hamwe bakazabararabira no kuri izingaruka zishikira baba bagiyeyo maze bagaheza bakihangana turazi ko abenshi mu by'ukuri bagenda kubera ubukene buri mu bihugu bimwe bimwe aho kuronka y'ubuzima babagiye barondera bavayo bishwe nabi kuko turamaze kuronka makuru ko hari nabikigwayo icya kabiri muri ibi bihugu bigize Afrika y'ubuseruko hari igihe byari byahagurukiye ubwo rudandazwa bagafata bariko bararukora ndetse nabo bakobwa bagiye muri ibyo bihugu by'Abarabu bakabahagarika ku bibuga by'indege ku mipaka bakabasubiza inyuma ariko biraboneka yuko umengo ubu baradebukiwe murumva nk'uyu mwigeme yaciye ku kibuga cy'indege kandi yagiye ari umwe rero twasaba yuko byo kuri bosubira bagahaguruka bakagwanya ubwo rudandazwa rw'abantu hanyuma kandi bagashyiraho n'ingingo zihana zikongera zigahasha abari inyuma y'ubwo rudandazwa bose kuko n'icyaha gihanwa n'amategeko mpuzamakungu
icegeranyo giheruka gusohorwa n'igipolisi cy'u Burundi cerekana ko kuva mu mwaka w'2015 abantu barenga 400 bamaze kujanwa muri ubwo rudandazwa rw'abantu mu bakekwa gukora ubwo rudandazwa harimo amashyamwe mpuzamakungu bamwe mu bakora muri leta n'abandi Pyeklave n'inkuru Kigali kubwijwe ry'Amerika
abaturage b'abakongomani bo mu bwoko bw'abatwa batuye mu kibaya cya Rusizi kiri mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo barasaba leta kubaha amasambu yo guhingamo kuko imirimo yari isanzwe batunze yo kubumba inkono nta soko igifite muri teritwari ya Uvira ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri muri Kongo
ugeze muri imwe mu myana yo kumutarure Rubirizi Nyamugari ndetse na Kamanyola ahatuye abo baturage bo batwo muri Kongo aho bakunze kwita bambote hara usanga bice mu myana ntacyo bakora abandi nabo bari gukora inkono ababishoboye nabo uhura nabo bagiye guhingiriza mu mirima y'abarundi n'abapfurero batuye mu kibaya cya Rusizi Vumiri ya Roda n'umukecuru umusango wa butaka ari mu kigero cy'imyaka 70 y'amavuko twavuye nabo vuye gutasha inkwi zo kugurisha kugira ngo abone ibyo afungurira umuryango
nta masambu tugira twibere aho tuturima inyumbati niturima ibigori tutagira ibigobe tubirimako nibaze batugurira ibigobe natwe tuzoze turarima nk'abandi
kandi muvuga yuko mwari mutuyanga kuva kera abandi bafata ibinani ibigobe
ubu twa bwa kera ntambi nibamavugira ibisambu ntabwo bari bugenda nyenari bwa mayibobo
nagenda gabigenda gute
ni nkuko turi nyene bwari butuye buza kubura se binya maswa mukahinga kera bikihari ivyo byari bibabesezeho ngimpongo ingeregere izo nizo tubyari zitunza batwa bakera natwe tuvuka dusanga ivyo bikoko ari byo bibatunze ko bihereye mukahinga dusiga tugira tutsingero nk'abandi tuza mu banyamurenge mu bafurero mu barundi ingero tutasenye ntituza turi
Mengwa Shabani n'umusango butaka ku mutaruri avuga yuko nyuma yo kubona ko inkono abagore babo babumba zitakigira isoko yahisemo gukora imirimo y'ubuhinzi ariko avuga yuko bafite ikibazo cyo kubona amasambu meza mu bishanga ahahingwa imiceri n'ibigori ndetse n'amatomati
tubayeho nabi abandi bafite ibitanda byo kuhinga imiceri bakimbura natwe twifuza imirima ko twoyironka natwe tuhinge tubeho neza tugira amaisha meza lakini iyo mirima ntayo tugira tubayeho nabi kubera baturenganya lakini turonsinka imirima natwe twohinga tukaza ikintu twakwifuza tukakibona lakini abasefu dufise bari cyadufise mu kantu gakatsinzo
Sakina Penina n'umusango w'utaka muri iki kibaya cya Rusizi avuga yuko kubera batagira amasambu yo guhingamo imibereho yabo irushaho kuba mibi kuko babura ibyo bafungura bityo bigatuma bibasigwa n'indwara
turasenya tukagenda gutsingero kurima 2025 tugagura ikigozi tukajya isombere tagira amavuta umunyu tukajya gucyo nta kundi tubaye uko nyene numuna ko twaheze no kuvugwa byose nta bitaro tugira abantu barasize no gupfa turagenda bakatwaka amadorari na nubu turaho umwana gwaye tuguru tunene twadesa ntacyo tumara
ifaranga gusa ngo nido batwaka na nubu turaho dutunzwe n'Imana yonyine.
Ese ni iki ubuyobozi bwa grupe ya Rubirizi buvuga kuri iki kibazo cy'abasangwa butaka batuye muri iki kibaya cya Rusizi? Ombeni Mirundi ayobora grupe ya Rubirizi ahiganje aba baturage bo bakongomani yo mu bwoko bw'abatwa.
Icyo kibazo rero twaragihaye mwami yaraje turakiganira. Turakimuha tumubwira yuko arondera ukuntu nawe aba bantu mu marezeri bariho ya leta twohereza abo bene wacu babatwa nabo bakaronka hibarima imiceri. Icyo kibazo rero nuko yagitwara aravuga ati ngiye kukiga ndabo ukuntu tukigenza kugira ngo nabo baronke ahantu kuhinga imiceri.
Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu kiba cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Mu Rwanda ubushakashatsi bwakozwe n'isangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro bugaragaza ko mu bana b'abakobwa babyariye mu rugo abagera kuri 70% bateranywe n'imiryango yabo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Sumtakabonye.
Isangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro risobanura ko ryinjiye mu kibazo cyo kureba imibereho y'abana b'abakobwa baterwa inda bakiri bato, nyuma yaho byagaragaye ko aba bana bahohoterwa n'ababasambanije bakongera bagahura kandi ihohoterwa bakorerwa n'imiryango yabo. Madamu Odeta Musengimana, umuyobozi w'uyu muryango, asobanura ko basanze abana babyariye iwabo bafite ihungabana rikomeye.
Abana barahungabanye, nta mutima bafite hanze mu muryango nyarwanda, rwose imitima yarahungabanye, abago batuje, abantu ntago bameze neza. Iki ni kibazo gikwiye guhagurukirwa. Twasanze abana benshi n'abanka 70% ari abana nibwo yaba ari mu muryango, ariko ari wa mwana utabana n'ababyeyi, ugasanga wenda ni wa mwana baciye hanze hariya ube mu gikoni wirwariza kugira ngo abeho n'umwana we. Ni ukuvuga ngo n'abandi bamwe barirukanywe, abatarirukanye abana birukanye umugabo yagiye yirukana umugore ati ni wowe kigoryi, ni wowe watumye umwana atwara inda. Kuba byonyine niba umwana agiye hanze akaba agiye gusubira kwishakishiriza ubuzima, azongera asambanywe, azongera byare, kuko agomba gushakisha ya mbere ugomba kumutunga igatonga na wamwe.
Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu bakobwa batewe inda bakiri batoya. Ubuhamya bwabo bugaragaza kaga batewe n'imiryango yabo nyuma yo kumenya ko batwite.
Nge maze kumenya ko ntwite, mama nabanaga na mama na papa, papa yahise adutaragenda, navuye kwa muganga uwo munsi bwacyo yahita agenda nabi ati ntuko nafite aho mushyira, ati nazaguha inzu yawe wenyine. Yarambwiraga ati ninteka utagiye gushaka ibyo uteka, ati ntabwo ndi bukugaburire.
Nabyo mfite 17 mu rugo bamaze kumenya ko ntwite n'ibiryo kubima, nabanza kurwana na mama ari sinda burara, ntibiragenda gutya ntibiragenda gutya, kuko byageze ni gihe nje nta mu rugo njya kwa nyogokuru. Nyogokuru niwe wamfashije, ariko nabwo kumfasha byaturutse kure, nawe ntabwo yabyumvaga. Yaramfashaga akazamo akandi kantu, akongera akantuka akanshurira ngo nabaye indaya ngo nabaye iki, ariko akongera akagarura umutima.
Iyi miryango ifasha abana b'abakobwa babyariye iwabo ishinja ababyeyi ko muri iki gihe badohotse ku burere batanga, nubwo ababyeyi bahakana urwo ruhare.
Tukimenya ko umwana atwite byaratugoye cyane, kubera ko yari umwana mutoya ufite imyaka 13. Yaradutunguye cyane, tugwa muri koma ari nje hagati yanjye n'umugabo, ariko kubera ko mu muryango habaye ikibazo ari nje n'umugabo twarangije ukwezi nta wuvugisha undi, kubera ikibazo twumvaga bidutesheje umurongo. Igisabo ni igisabo gikabije giteye n'agahinda.
Njyewe ku giti cyanjye ntabwo ababyeyi twadohotse, kuko nta mubyeyi wakwishimira ko yahura n'ikibazo nk'icyo ngicyo. Ariko abana uburere dutanga ntabwo bakibwumva, ariko abana ntibanyurwa. Nkanjye mumaze imyaka 20 ntabyara, ariko urumve ubuhangeze kumpekesha uruhinja birangoye, kandi ngomba no gushaka ibyo babana bitunga wa muryango.
Mibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare yo mu mwaka w'ibihumbi 2015 yigaragaza ko abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka 15 na 19 barindwi n'ibice 3% batewe inda. Ukudasobanukirwa ubuzima bw'imyororokere bikaza kwisonga mu mpamvu zo guterwa inda kw'abo bana. Kugeza uyu munsi inzego zinyuranye ntizirabasha kumenya icyakorwa kugira ngo icyo bamwe bita icyorezo kibashe gucika. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ni kuri iyo nkuru dusoreje wa makuru yacu kuri iyi saha. Dushimira injiniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Mukubili Yabaro wadufashije kugeranya amakuru. Muri studio ya gatanu mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe. Commandando.